Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe ni kaze mu makuru yo kuri genekezo ya 2024 ruhuhuma mu mwaka 2022 aya nayo tukahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare batatu bari kugarukana amahoro muri Somalia baraye bakomerekeye mu muriro wadutse mu bubiko bw'ibikoresho vya gisirikare. Uyo muriro ukaba warononye kandi ibikoresho vya gisirikare bitari bike nkuko muza kuvyumva muri aya makuru. Mu gisagara cha Bujumbura naho nta uzosubira guhonyoza yikirenge hagati muri ico gisagara kuva kwa 11 ntwarante uyu mwaka. Abo nabo nabagendesha amapikipiki, amakinga n'amamoto bitatu kutuku. Iyo ngingo yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari kumwe n'abajejwe intwaro abakora uwo mwuga agashavuka akabakaniga. Muraza kuvyumva. Mu manuko bw'igihugu hari abanywanyi babiri b'umugambwe CNDD FDD bahagaritswe kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Rutana bagirizwa kuba baranyuruje umwavu w'ikizungu hamwe n'isukari ya sosumo. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha nikaze. Duhera ya makuru mu gihugu cya Somalia, abasirikare batatu nibo bakomeretse ibikoresho bitari bike bya gisirikare birononekara bivuye ku muriro wadutse kuri uyu wa gatatu mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare by'abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu cya Somalia mu rwego amisome ahitwa Kohole mu ntara ya Jowar. Inkuru tubaza Beni Axel Khan.
Amakuru atangwa n'abasirikare bo muri bataille ya 63 ya Misome bari igohore ahadutse umuriro bavuga ko hari igihe cy'isazi 2 z'igitondo zirenga aho umusirikare ajejwe ububiko bw'ibigwanisho bita magazinye yariko yoza inkoho maze urusasu ruramwiyaka ruca ruturitse grenade nayo icituma n'ibindi bigwanisho bihabitse biturika harimo n'amabombe bihava bivyara uwo muriro. Abo basirikare bavuga ko ubwo bubiko bwahiye bugatokombera. Abasirikare batatu barakomeretse bahitanywe ni sasu byariko biraturika baca abanyarukanwa kwa muganga hakoreshejwe indege. Ibikoresho byononekariye muri uwo muriro ibyo abo basirikare bashoboye kumenya ni inkozo mu bwoko bwa Kalashnikov canke AK-47 zishika amajana 53, inkozo bita mitrailleuse 46.50 zitatu, izo bita mitrailleuse Kalashnikov zitaramenyekana igitigiri, amabombe y'inkoho bita mortier B10 hamwe n'inkoho zayo, amagrenade asanzwe abo basirikare bakavuga ko bigoye gutanga igitigiri cyayahononekariye. Abasirikare bavuga ko umuriro wadutse isaha 2 zirenga z'igitondo ariko ko ibiturika muri uwo muriro byagiye gucureha isaha 10 zirenga z'umuhingamo. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone General de Brigade Elinda Yizigiye batazira muzinga arongoye inteko z'Abarundi ziraho mu gihugu cya Somalia cyo kimwe na Colonel Floribert biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ngo bagire icyo bashikirije kuri iryo sanganya ry'umuriro wahitanye ibikoresho bitari bike bya gisirikare ukongera ugakomeretsa abasirikare.
Arakoze Beni Axel Khan. Mu bumanuko bw'igihugu naho abanywanyi babiri b'umugambwe CNDD FDD barahagaritswe kuri uyu wa gatatu muri komine Giharo intara ya Rutana bagirizwa kunyuruza umwavu w'ikizungu n'isukari ya sosumo. Bagihagarikwa n'ubutwara iperereza muri iyo ntara baciye bajanwa gusambisha muri polisi ku murwa mukuru w'iyo ntara nyene. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Vanessa Muhiteka.
Abo bahagaritswe ni Alexi Baragumwa arongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Giharo akaba n'ubufundi w'indimo umujyanama wa komini Giharo. Yahagaritswe hamwe n'uwitwa Simone arongoye umugambwe CNDD FDD ku mutumba Giharo. Amakuru dukura muri komini Giharo avuga ko bahagaritswe inyuma y'umutaga yo kuri uwa gatatu igihe cy'isaha 9 z'umugoroba n'utwara iperereza mu ntara ya Rutana bari kumwe n'abakozi b'ishyirahamwe OBR. Izo ndongo zidesede DFDD muri komini Giharo ngo zahagaritswe nyuma yo gusakwa ku mihana hamwe no mu mazu yabo y'ubudandarizo. Bafatanywe amatoni ataramenyekana ifumbire isukari hamwe n'inzoga zitemewe n'amategeko bita savana. Alexis Baragomwa hamwe n'uwo Simoni arongoye CNDD-FDD ku mutumba Giharo bakaba bahavuye baca batwagwa ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana baboshwe hamwe n'ibyo bafatanywe byose ku mvu z'amatohoza nk'uko amakuru ava ngaho Igiharo abandanya abivuga. Ifatwa ry'iyo fumbire rikaba ryabaye inyuma yaho kuri uyu wa mbere ifumbire yajyanywe igenewe abarimyi bo muri zone Giharo batayironse. Abanyagihugu basaba ko abagirizwa ubwo busuma bohanwa hakurikijwe amategeko.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nago nyine buragabanuka. Ni naco gituma bigoma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya haya makuru mu gisagara ca Bujumbura gushika kugenekerezo rya 10 y'uno mwaka niyo tariki ntarengwa yahawe abagendesha amapikipiki amakinga n'amamoto bita bajaje kutadosubira kwinjira hagati mu gisagara ca Bujumbura. Iyo ngingo ikaba yafashwe kuri uyu wa gatatu mu namu mushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagiranye n'abarongoye igisagara ca Bujumbura ngo mu ntumbero yo kugabanya impanuka ku mabarabara. Naho biruko bamwe mu barongoye amazone bavuga ko abo batwara amapikipiki n'amakinga bahawe ahantu hato gukorera. Ido Nido na Josephine Johnson-Nzimana.
Mu bumanuko abagendesha amakinga amapikipiki na tukutuku ntibemerewe gushika ku Musaga canke mu Kanyosha. Mu buraruko naho muri zone Cibitoke na Mutakura ntivyemerewe kurenga ikaritsiye y'icenda aho bita kwa komine. Mu Kamenge naho ntibemerewe gushika kuri Gare du Nord kubazana na mu Gatumba ntibazorenga uruzi Mutimbuzi. Izo ngingo zikaba zidahumuriza bamwe mu barongoye amazone kuko abo batwara ivyo vyuma vyo kuyinguruza bahawe ibice bike vyo gukoreramwo nkuko uburongoye zone ya Cibitoke Kevin Nazwe abimenyesha ngo barakwiye kuronswa ubumenyi bakanonosura akazi kabo.
Turabona neza neza ko ari amakinga n'amamoto ahantu bazokora hato cyane. Ariko kuba ibyo bishaka kutuyobera, turabona yuko abavuye mu kihugu bose bataraza kubona kuhata kuri moto. Ati bakenera bakagura amakinga yabo. Ariko niba ari mukazi, bajya batanga amapeti, ndibaza amapeti kugira ngo amakinga amugarame. Oya, bavuze bagumya neza kugira ngo bamenye ko bagera ku bwaje amategeko y'Imana. Niyo mpamvu tukoresheje
umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca amenyesha ko izo ngingo zizokubahirizwa na bose.
Icyo ngira nongereko nta n'ikibayo nta n'igitahayo. Iyo zone yose twavuze ndabigarutse ko iyo yose y'indani kubimeze nta motitahayo abajaji tahayo akinga muri iyo zone kujya bayiderimisi. Imoto tubonayo ni moto y'igipolisi, ni moto ifite plaque ya leta gusa, nta kinga dusubira kubona muri iyo zone yose. None ivyo tuzoba twabisize mu ngiro gushika ryari? Nababwiye guhereje ko mugiye gusigura gushika ku itariki 10 z'ukwa gatatu. Itariki 11 azoba ari kuwa kane. Ibyo vyuma byose ntacyo dushaka kubona muri iyo zone. Yaba ari amasosiyete yaba ari amaki nta na kimwe dusubira mu ahindani ngo jewe nkorera ngo Societe de Transport ngo Telecommunication wat ngo jewe n'umujurnaliste yagire n'ubuhirahira ngo ashyiremo baje ngo yatanze baje ngo munatekere muri iyo zone. Nta exception nta n'imwe ni kuri twese nta mwana n'ikinono.
Kubw'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ubwo buryo bwo kwiyunguruza bubujijwe hagati mu gisagara ngo buri mu buteza umutekano muke mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka hagati y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 n'ukwa mbere ku mwaka w'2022 amasanganya yabaye yahitanye abantu 130 hakomereka 1970.
Bamwe mu biyunguruza habe na bene ivyo vyuma batevye kugira ico babivuze ko abavuganye na radio Inzamba bamenyesha ko iyo ngingo yafashwe gihuti huti abari batunzwe nako kazi ko kunguruza abantu ngo ntibabona uko bagiye kubaho tubumvirize.
Nikuri iyo ngingo ntabwo twayakiriye neza na gato kuko ije dufatira amaboko imugongo abantu twagerageza kwiyungunganya n'ubuti bwarabutse ntabuti buhari ho for example nyine yaba gufata kredi ngura bajaje zibiri ngura na moto zibiri ibyo niyo bintungiye umuryango nibyo binsomeshereza abana ubu rero ibyo byose nta kintu na kimwe bikimariye ni kuyongingije imbohe y'amaboko imugongo
abantu twari dusanzwe dukoresha ama moto n'ama bajaje Raje imirongo ibiri muri Centre Ville parking ya mabisi hari abantu benshi n'izo moto byari zisanzwe zikora nayo mabajaje yari asanzwe akora abo bantu rero bahora bagendera kuri ayo mabisi ayo mabajaje bagiye kuza gutonda ya mirongo n'amabisi aracyari ya yandi ni ukuvuga ko ikibazo cyo kwiyunguruza kigiye kuba ikibazo kigoye cyane iyo ngingo ije ikandamiza abanyagihugu
Nagumu kwa hondwe, mabwako na kuspe ni huwa huku, mwambi singiingo ya kuza makiinga, ama mwota makiachi, kukule mwisa kwa cha Bujumbura. Ibyo onye ningiingo ya kahatoro, itoro heleza umunyagi huku mtomuta. Narigia, toya tu saranzwe, turi mwagi huku gikenye, ukena kutu kukalichi, ibichiro vizi ingia vizara doze, ibitoro vizara vuzze, ibino vizi osu uzunagigi huku huku uji. Mungu toyebe turi wazatu kie kuba awande, ugo wafati ngini ngo hiwaheta ngo barabe ngo wiyumfi hile kumyagi huku muto muto ngini weka hotoro ngini kusubiso inyuma awa kubatele mbele
turabandanya aya makuru mu gihugu cy'u Rwanda na gakuru keza ku mpunzi ziba mu gisagara cya Kigali no mu turere twa Bugesera na Huye mu gihugu cy'u Rwanda ibanki y'isi yose iherutse gutanga imfashanyo irenga imiliyari 10 y'amafaranga y'u Rwanda ayo mafaranga azofasha mu gusahiriza impunzi zifite imigambi yo kwiteza imbere biciye mu migambi bise Jambere Project izo mpunzi rero zisabwa kugira imigambi hanyuma zikayishikiriza amabanki ari mu gihugu nayo akabahingurane warose ingurane nawe ngo azoriha nk'igice cy'ingurane azoba yaronse ayandi ayarihigwe n'ibanki Patrice Ntadohoka arongoye komite y'impunzi zo mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko ayo mabanki ashobora no kuzotorera umuti ibibazo by'abazogira ingorane yo kuronka ingwati tumukurikire
Gambi uje gufasha wifashije kukubanza gukora hanyuma ukerekana yuko uri kurakora ibintu bitanga inyungu kugira ngo ushobore kubaho neza utari kurasegerereza hanyuma uwo mugambi nawo ukakunganira mu guha amafaranga yo gukora kandi bakagukurikirana mu byo uri kurakora kugira barabe yuko ataruhombo ruzujamo kuvyerekeye kuvuga ingwati kuko murazi yuko yifashe ideni muri banki basaba ingwati ivyo babiganira hagati y'ibanki n'ubiye gufusaba iyo iryo deni bakumvikana ngene bazokwishurana biri kwishi rero ingwati ziri kwishi ivyo rero bakwigira amabanki bakoreramo bakorana hanyuma bakabiganira kuko barazi yuko amafaranga y'umugambi ja mbere bamaze kuyasinyira muri ayo mabanki kandi nibaza ko nabo nyene batokwifuza yuko amafaranga ubwo bajana batayungutse ko kuko murazi ko ibanki idandaza hanyuma ikunguka rero twabahamagarira impunzi ko zojana imigambi yazo bakayiga bakaraba yuko boyiha amafaranga kugira bakore kandi bunguka.
Dusozere ano makuru kuri inkuru iciye ku masonga kuri uyu wa kane niho komine Muhanga yaramutswa musanteri wayo mushasha Benwanda yizeye akaba ariwe agiye kurongora iyo komine nyuma yaho yari imaze hafi amezi atatu irongowe na musanteri wifata kibanza uwo nawe akaba yari yashizwe muri ayo mabanga nyuma yaho Lambert Nduwimana afatiwe agatabwa mu ibohero yagerezwa kuba yari yafashe ku nguvu umwana w'umukobwa yakora ibikorwa byo mu nzu mu rugo rwiwe muri mu gisagara cya Kayanza ariko rero nubwo yafunzwe yamaze mu ibohero umwanya urumara kuko yavuye arekurwa atanu rubanza rubaye haciye nk'ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa ubu akaba yidegenza bikavugwa ko ifungwa giwe ryo bajyagizwe mu ruhara na bamwe mu mvukira z'iyo komine bakomeye mu mugambwe CNDD FDD. Nino ngaha rero duciye dusozera ano makuru twabateguriye, mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza abiri Diane Nkurunziza na yabashikirije, ndabifurije ibihe byiza iwanyu no mubanyu naho ubutaha.